indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tuhanikaze makuru radio indundi culture yabateguriye kuri mugoroba wo kuwa mbere ni tariki ya 23 kwezi kwa gatatu 2026 waza kubagizwe n'izingingo nkuru zikurikira Bamwe mu bifashisha ibarabara rihuza amazone ya Kanyosha na Gisovu gushika mu Buhonga muri komine mu ntara ya Bujumbura baridogera iyo nonekara ryiryo barabara rica muri ico gice na narijya ari rimwe nayo mu ntwaro bizeza ko iryo barabara rizosanurwa mu mwaka uza w'amafaranga abanyagihugu baba mu mazone atandukanye ya komine ryiryo ntara ya Buhumuza basaba ko mu mugambi wa leta wo gushinga amasenari mashasha ku rwego rwa makomine weze gutangazwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane ngane wojana no gusezerera amakosa aboneka muri ico gisata abo banyaruyigi bavuga cyane cyane ibijanye n'ibiturire idindira y'imanza no kutigenga kw'abacamanza ariko bafite umwizero ko kubera ayo masentare mashasha hazoba impinduka mu myene ku munsi wa mbere tubashikiriza inkuru ijanye n'inkino uyu munsi tubabwira ingene hatunganywa habera urukino rwo gusiganwa hakoreshejwe ibirato by'amapine bita roller skating amakuru saye gusa tubafite n'ayandi n'amakuru agari mu bw'ivyo umuntu akofi Olivier Rubere Intwari cyo done niyo nzigamije ngende abashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe mwemeje kuvyumva mu ngiyo nkuru nkuru ko bamwe mu bifashisha ibarabara rihuza amazone ya Kanyosha na Gisovu gushika mu Buhonga muri komine mugera ntara ya Bujumbura baridogera iyo nonekara ryiryo barabara rica muri ico gice na narijya ari rimwe mu gihe haheze imyaka itanu rimeze uko nta bikorwa vyo kurisanura biratangura abanyagihugu bavuga ko bagira uruhombo kubera ibinogo vyibonekeza muri iyo nyubako rusange mu ntwaro bizeza ko iryo barabara rizosanurwa mu mwaka uza w'amafaranga mugenzi wacu Jota Iratuzi yakubitiye kuri iryo barabara
Moto nizo zonyene zishobora guca muri iryo barabara kubera ububi no kwaga byajyo nkuko aba bahaba babyerekana.
Iri barabara urabona no kwaga iraka. Imba mukeneye barabara ricamo n'imiduga ihite neza n'ubwo bakoresha ayo kuto naguka basi. Nibinogo bikava mu barabara no. Nka n'imifurege hari iyo ri hantu ramazi riguma ririno riguma rishimagurika gose.
Tsa na imvura yaguye ho. Ha? Ingora. Mvura yaguye kugira uhaduge. Ni moto hoya zako ntizuka zina do. Nubu nuko ari buno buvura bukenye ntizage. Kubera ubunyerere buca wabwishi. Abo duseruka katugiye bakari ko chakashiramwo intuzanya. Njamba ari kirabye gishi rikagira bigafata. Kubera awe pa kwibumba. Oha nubu hameze kunyerera n'imvura nabuno buvura bwagura.
Hamwe bageje intwaro badufashije. Bagahimiriza abenegihugu orikora kibara barasirye umuntu n'igabenegihugu.
Uri mezuko. Bajyari nemo habaye
jewe maze imyaka 5 ushitse hano ariko nasanze ariko rimeze kugira ngo ryimburuke kenshi birategwa n'imvura ikintu bita inkukura inkukura igaca kuberyo barabara itagira amakanevu inkukura igakiritwara
uretse imiduga iduga n'ibikoresho byo kubaka mu bice vya Busoro Musufe Kiyenzi Gisovu abashaka guca hafi baja mu ijenda no mu Buhonga iryo barabara rimwe rukumbi rifise akamaro kanini
hari ibitaro biri mu gihinga uca kwiri barabara amashure yoyo ni menshi ari hiyo ruku n'amasengero ariyo na penkoti iri ngaho ukasa ucuyibona irakenewe
umukuru wa zone Kanyosha ahaturuka iryo barabara aremeza ko rifise akamaro ntangere Moyize Habonimana amenyesha ko rizosanurwa mu mwaka uza
mu byo bakomine yaterekanije gukora nuko aha muri zone Kanyosha twari twashize mu barabara giramye gusumba yandi ubwa mbere twari twashize muri rya barabara nyina mubona riva mu busore nduga mu Gisovu idunashika no kwivurira kuko kwivurira turakenera yuko haba akse gusumba handi
uwo mugambi waheruka gushikirizwa kandi na mustanere wa komine Mugere Adelaide hatangayo mu mpera z'ukwezi kwa kabiri guheze aho yari yagendeye zone Kiyenzi ahari ko harasanurwa ibarabara rihuza iyo zone na zone Ruyaga aho yagiriye ko anaterereza imvukira mu migambi nk'iyo yiterambere
Jota Iratuzi tuvenga mu ntara ya Bujumbura twerekeze mu ntara ya Buhumuza abanyagiwa mu mazone atandukanye ya komine Ruyigi muri iyo ntara nyene barasaba ko mu mugambi wa leta wo gushinga amasentare mashasha ku rwego rwa makomine uherutse gutangazwa n'umushikiranganje w'ubutungane wojana no gusezerera amakosa aboneka muri ico gisata anabaraje ishinga abaganira hadyo indundu kiritire bidogere biturire idindira y'imanza kutigenga kw'abacamanza n'ibindi bituma badatunganirizwa baranemeza ko biteze impinduka nziza kuri ayo masentare mashasha aho muri komine ya Ruyigi mu ntara ya Buhumuza twakura mu genzo cyo Pantaleon ntakarutimana
nkuko bishikirizwa n'abanyagihugu wo mu turere twa komine Ruyigi intumbero yo bishikira nganji yo kwegereza ubutungane abanyagihugu bushika ku kwego goma zone nziza cyane bizotuma ingendo zigabanuka kandi n'ubutungane bishobore gufasha benshi kandi bizogabanya n'abahora abajyoshajyosha abanyagihugu bo bakurikiranira imanza ikindi kabona nk'akarusho nuko hashyizweho sentare z'igihugu ku rwego rw'amakomine ariko rero bamenyesha ko icyo gisata kikibangamiwe n'ibiturire byakwa izuba riva kandi mu nzira nyinshi haribonekeza kandi imanza zidindirira mu masentare ishyirwa mu ngiro ryazo rikananirana hari kandi n'abigira ibihangange bikarangira ayo masentare y'intango be n'ay'igihugu agiye gushingwa mu mazone n'amakomine atacyo abashoboye ko basaba ko kugira icyo gisata gikore bishimwe hakwiye gushyirwaho ibyo guhana bihanukiriye abajya ibiturire hagakurikiranwa kandi imanza zadindiriye mu masentare gutangwa uburyo n'ibikoresho bituma imanza zandikwa ku buhinga bwa none urwego rugenzura iby'ubutungane rugakurikiranira hafi izimaze igihe kinini abanyagihugu bamenyesha kandi ko icyo gisata gikoze neza n'ibindi bisata byoshyikirwa n'umusaruro mwiza ubivuyemo muri Ruyigi Pantaleon Ntakarutimana Radio Inundu Culture
Pantaleon Ntakarutimana nawe urakenuye umukuru w'igihugu Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika kuri uyu wa 23 ntwarane uno mwaka niyo yaganuka avuye mu rugendo mu gihugu cya Colombia aho yari yitabye inama idasanzwe yahuje ibihugu bya Afurika hamwe n'ibihugu byo muri Amerika y'Epfo na Caraïbes CELAC yabaye ku wa 18 gushika ku wa 24 ntwarane uyu mwaka mu gisagara cya Bogota umugwa mukuru w'ico gihugu cya Colombia icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Sébastien Ntahongendera yavuze ko mu mibonano umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiraniye n'abandi bakuru b'ibihugu harimo ab'ibihugu bya Colombia na Brésil bakaba bayaze ibijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu byose hamwe n'ibihugu bigize umugabane wa Afrika tumukurikire
abo bakuru b'ibihugu ko ari babiri ico bahuriye ko nuko hoba inama kaminuza kugwego rw'abakuru b'ibihugu kandi Afrika ikaba yoza iserukiwe n'ishira hamwe Union Africaine ligacha rihura n'iryo rindi shira hamwe CELAC kugira ngo batunganye iyo nama mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu kwari bibiri basanze iyo migenderanire isanzwe imeze neza ariko bumvikana yuko boyitsimbataza gusumba nyene cyubahiro umukuru w'igihugu muri ubwo rwego nyene ko guhura n'abandi bakuru b'ibihugu eka mbere n'abandi banyacubahiro baragiraniye umubonano n'umukuru w'igihugu cha Brazil umukuru cha Brazil rero yarerekanye yuko yipfuza ko Afrika yotera imbere gusumba uko bimeze uno munsi mbere yaciye asaba yuko hoba igihangange cy'umugambi woba umugambi ibihugu byose byo muri Afrika bihuriye ko ushimikiye kuri ibimwe bita ibibanzira za iterambere byo ndokwita infrastructure hamwe rero yindi migambi cyane cyane ishimikiye ku mahinguriro rutura nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi muri uwo mubonano nyene wewe yarashikirije akababaro ati abanyafrika hamwe rero n'abene gihugu batuye mu bihugu bigize iryo shira hamwe CELAC ati bari bakwiye kwikebuka bakakigaya ku myaka myinshi bamaze bahanze amaso ifashanyo zivuye mu bihugu mpuzamakungu ati iyo banyene baje hamwe bakiyungunganya bati dufashanye ko tungana wari gusanga kumbure ubu baba bateye imbere kunganya n'ibyo bihugu byabacuze bufuni na buhoro ariko mbere ugasanga no kwirusha baranabirusha
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture makuru yacu abandanya ku isa 12:25 kuri uyu wa mbere niho mu Burundi hatanguzwa icese indwi yahariwe gukinga no guteganiriza kazoza abantu bibwishira hamwe impunzamakungu ya vy'akazi OITN vuga ko leta ari ibwirizwa gushiraho ibijanye no gukinga no guteganiriza kazoza abakozi nayo igisata kugwego gw'igihugu kijeje gukinga no guteganiriza kazoza kivuga ko akiri intambamye mwishigwa mu ngiro y'umugambi akikagaruka kukubura ibiharuro ariko cemeza ko hari iyo impinyanyuro ziriko zirakogwa Claire ya Kankundi
kugishira hamwe muza makungurira bivyakazi oyite abantu bose bategerezwa gukingirwa no gutegekanirizwa kazoza nkuko bivugwa na Calixte Nkurunziza umuhuza bikogwa ku gwego rw'igihugu w'imigambi y'iryo shira hamwe oyite ahasigura ko ari leta y'u Burundi ibwirizwa gushiraho umugambi wo gukinga no gutegekanirizwa kazoza abantu
ni leta ibwirizwa gushiraho umugambi wo gukinga no guteganyiriza kazoza ikerekana ho uburyo buzova igashiraho amategeko abigenga hamwe n'ibisabwa kugira umugambi jeho kugira abafasha leta mu iterambere bazi baterera mu twigoro twa leta kugira ngo nabo bafasha leta bo batakifasha uwo mugambi bandanye n'uburyo buke buba buhari
mu gihe umuyobozi ajejwe ubuhinga mu biro vy'umunyamabanga ashingwa bikogwa na yegayezwa mu mugwi w'igihugu jejwe gukinga no gutekaniriza kazoza abantu CEP CNPS Salvatore ndayitwaye ko yemeza ko igihugu gisigaye gifise politike nshasha yo gukinga no gutekaniriza kazoza abantu iva mu mwaka w'2024 gushika mu mwaka w'2023 arerekana intambamyi mwishigwa mu ngiro ryayo
intambamyi nyamukuru ivyerekeye gukinga no gutekaniriza kazoza bisaba uburyo bwinshi ikindi gikenerwa nuko kenewe yuko boja hamwe n'ubushikira nganje bwose butandukanye kugira ngo dushireho itororokanizo ry'ibiharuro kugira tuze turaraba aho tugeze mu gukinga no gutereza kazoza abene igihugu
Salvatore ndayitwaye ko mu birori byo gutanga uzinzwi yahariwe gukinga no gutekaniriza kazoza abantu kuri uyu wa mbere yashikirije ko hari iminyanyuro ziriko zirakogwa
umugambi wa mbere turiko turashira mu ngiro ni umugambi werekeye gushira hitororokanirizo rizojamwa abantu bose bakeneye gufashwa icyo bita registre social unique ubundi mugambi ni umugambi werekeye gushikira ubuvuzi butavuna kandi kuri bose rero uwo mugambi nawo nyene uri kurigwa kugira ngo nawo nyene uzoje mu ngiro y'icyo bita assurance couverture sanitaire universelle ariyo nini imigambi iri kuriyumvirwa nuko abantu bose ababishoboye bo kwitegekaniriza kazoza kugira ngo niyasaza azoza aronka amahera y'amahera bita ya pension yo ku bantu bageze mu zabukuru
Kuvitariki 12 Rusama 2010 Uburundi bwarashizeho amategeko ajeje gukinga no gutekaniriza kazoza abantu mu gifaransa Code de la Protection Sociale
Hagataho Gaspari ko bakoyaza ari umushikiranganje w'abakozi n'akazi yamize ico yita karenganyo ku bakozi kaboneka ku bakozi byanse ko bahembegwa inkaratasi z'imitsindo baronse bari mu kazi gushika no munsi abona ko ivyo bidasiguritse mu gihe bamwe barungikwa kwiga n'abakoresha ba harimo na leta mu gihe kubwiwe hari nabandi bakozi bemerewe izo nkaratasi uyu hazara umushikiranganje habona ko ibi bikwiye gusuzumwa neza kugira ngo ntihagume haho nyangwa amategeko kurikira Gaspari Kobako akabaza umushikiranganje w'abakozi nakazi
ibyo ni ibintu byadushikiye nkatwe twararonse ampamya bumenyi mu mwaka w'2008 mugabo tuyashiza muri leta ashabwa ngo ngo nayo turaba urumva ko kareganyo kare muri kigihugu cy'u Burundi kandi gitangaje hari ni diplome zitari ziri ku da leta sarenganwe nakarenganya
kurenganura no kuvuga iki
no kuvuga ufise nka diplome yo guheza amashuri yisumbuye arafise ukuntu harurigwa abagize indera bigisha arafise inge na harugwa abafise urugero rwa kaminuza arafise inge na harugwa n'uburusho ku mwaka bijanye nabyo mu gihe warungitswe na leta mugabo arahusa wumva ngo diplome musizo subira kuyiharurira wisunzike urumva yuko ngira nti leta urashamperaniye kuko nayo darungitswe kwiga na leta hanyuma tuzana impamya bumenye kugira ngo dushobore kunagura igisata c'indero kigende neza kurusha uko cari abarungitswe na leta buteza kubarenganura kuko niba yarabarungitse abari mu bikorero twabo mu gihe bakora ko kazi nyene ka leta nabo nyene bateza kuja ku rugero nk'abandi kuko bavuga bati ku mpamya bumenyi ingana ku kazi kangana umushahara uteza kungana niko bimeze ibyo ni byanditswe mu mategeko utanguye rero kugira amacakubiri ku mpamya bumenyi mugabo bakamukora akazi kamwe ntibishoboka ni ibintu byanditswe mu mategeko
Radio Indoni Culture ayavugwa mu ngino
oh pas de penalty ici
Mwamaza kuvyumva hano umwanya w'inkuru y'inkino inkuru tubashikiza imisi yose ya mbere uyu munsi tubabwira ingene hatunganywa ahabera urukino rwo gusiganwa hakoreshejwe ibirato by'amapine bita Roha Skating rongo uyu mugwi ugo rukino witwa Williams Champions avuga ko mu kibuga hari ibimenyetso bifise amabara atandukanye bashiraho Alfred Vedaste Cishahayo agasigura ko ivyo bimenyetso bifasha umukinyi kumenya ikibanza arimwe ntarengwa inkuru y'inkino twetegwe na mugenzi wacu Olivier Kwizera
urukino rwo siganwa bita Roha Skating nurukino rukinirwa mu bibanza bimeze neza urongoye umugujeje ugo rukino witwa Williams Champions avuga ko hari ibuga bikozwe nk'ubwato
dushobora kurukorera mu bibuga vyagenewe runo rukino nyene n'ivyubatse nka bya bindi bibuga by'imikino isanzwe ni bibuga bya bifise ahantu hameze nk'ubwato ahantu ugenda ukaduga kubuga ushobora kugenda ukashudugira ahantu haduga ugasindira handi ariko hari uburyo bashora kubaka akantu gatoyi bakakubaka mu mbaho kubyo duca tugakoresha n'ico kibuga urubaho rumwe bakarugonda ku ruhande ningaho ku ruhande kubyo uza kuva ku ruhande rumwe ukaza ugashudugira kuri gwa rubaho rugonze ukaduga hejuru ugasimba kizungurutsa ugaza ugasubira ukamanukira kuri gwa rubaho rugonze ugagenda ku rundi
Alfred Vedaste Cishahayo yasigura ko hari bimenyeso bishigwa mu kibuga ahagaruka ku bintu bifise amabara atandukanye
barutuntu dukenera mu gorukino nitume tuba dufise imigongo iduga twa dufise amabara atandukanye kubyo ushobora gutandukanya kamena kandi aho ari mu gihe uducamo ugendura tunyuranya amaguru uraheza ukaducamo katurengana uragerageza ntugonge na kamwe bwa bukone turashobora no kubukoresha kugira twerekane aho tutarenga mu kugira sport nimba abandi bantu bari kubarengana ntibingira turi kutarakorera ariko hari ni gihe biba bikeneye yuko usimba ku murongo umwe bakabutondekaho bwa bukone hanyuma nimba ari ku metero zitatu cyangwa zitanu bagatondekaho ubundi
ku kibazo cyuko ibibuga bigenewe ubwo rukino bihari mu gihugu Alfred Vedaste Cishahayo avuga ko bidahari ariko amenyesha ko hari ibyo bifashisha kugira abakora ubwo rukino
ariko ngaha mu Burundi ibyo bibuga byagenewe ubwo rukino nta bihari ibibanza rero dukoreramo runo rukino ni ibibanza bitandukanye runo rukino rushobora gukorerwa ku bibanza byagenewe umupira w'amaboko basket cyangwa volleyball ariko kandi dushobora kurukorera mu mabarabara abandi basanze bacamo mugabo amabarabara abari mikaburimbi risize rimeze neza kirimo ibinogonogo
urukino rwo gusiganwa hakoresheje ibirato by'amaguru bita Roha Skating rwashitse mu gihugu kuva mu mwaka wa 2005 gushikuye ibihugu bifise ibibuga bitunganijwe neza harimo Afrika y'Epfo, Japan, Singapore, Korea y'Amajepfo hamwe na Taiwan
urivye kwizera wakenuye kuri iyo nkuru y'inkino wari waduteguriye ne no kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu ku isa 12:33 nkengurukire mwese mwariko murayumviriza nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyegeranya nkengurukire Koffi Olivier Bintwa yafashije mu ngabwe ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabivugize ko ndayamugira umugoro bamwizaho muherereye na gahwane